Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Mijimbere.
Niliwe nchuki namwe bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Ruhuma umwaka n'2023 ayo twabateguriye tuyahera kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu batanu baranira agateka kazina muntu mu Burundi baraye ijoro ryabo rya mbere mu ibohero rikuru rya Mpimba. Iyo ngendo yo gufunga abaharanira agateka kazina muntu ataco bazira irategwa ivyatsi n'abanyepolitike hamwe n'abanonosoye amategeko bakabona ko ari ikimenyetso kindi cerekana ko u Burundi atari nyabagendwa. Hari umugwi w'abasirikare b'abarundi bariko barategurwa mu kibanza cyo ku mudubugu ngo bazoje mu nteko z'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu gihugu cya Congo. Baraza kumva ko abo basirikare bakoma makambi atandukanye. Mu bijyanye n'umutekano muke hari ikiziga cy'umugabo cyatowe kuri uyu wa gatanu mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Abarundi bahahungiye basaba ko haba amatohoza kugira hamenyekane uwakoze icyo cyaha. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Duhere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi batanu baraye bafatiwe ingingo yo gufungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba nyuma yo kumvirizwa kuri uyu wa kane. Iyo nayo ni ingingo idakurikije amategeko bishikirizwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana yanonosoye amategeko. Kubwiwe ibiri kubirashikira abo baharanira agateka kazi na muntu nta kindi bigamije atari ugukandamiza abaharanira agateka kazi na muntu, agasaba ko borekurwa atakirinze gusabwa umviriza.
Ningingo ihonyanga amategeko narijya tuzi yuko abantu agateka kazi na muntu bagiye kubazwa mu biro bijejwe iperereza badashoboye kuronka umushingwamanza abunganira shanke ngo bashobore kuvugana n'abo mu miryango yabo. Ibiri ko birakoregwa abo bahanira agateka kazi na muntu biri mu ntumbero y'ukunumya gutoteza abaharanira agateka kazi na muntu. Narijya tuzi yuko umugambo CNDD n'ubutegetsi bukomoka ko bagize ingendo ukwicwa guhonyanga agateka kazi na muntu, kutubahiriza amategeko no guhonyanga amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu bakabigira ingendo, ari nacyo bituma uno munsi batagomba kwihanganira abantu bose baba ariko bakora akazi ko guhanira agateka kazi na muntu. Kuba uno munsi babafunze bibaza yuko bashobora kunumya abahanira agateka kazi na muntu burundu, ariko twovuga yuko bihenda. Ivyo barabigerageje kuva muri 2015 ariko amabi bakora ntiyigeze areka kwerekanwa, kandi abo bafunze sibo kumbure banayerekana. Abo barafise ivyo bakora vyemewe n'amategeko, birazi yuko amashirahamwe bakorera amashirahamwe asanzwe ahanira agateka kazi na muntu, samashirahamwe agwanya ubutegetsi, samashirahamwe akora ibizana ibigirira nabi abarundi, na mashirahamwe mu vyo akora harimo guhanira agateka kazi na muntu, harimo gufasha abatishoboye. Bisigura yuko no munsi ivyo bariko barakora ari nkuko bariko batoteza abanyagihugu. Tugasaba rero yuko ubwo butegetsi bwo kwikubita gashi bukarekura abo bahanira agateka kazi na muntu bafashwe atacaha bakoze. Turazi yuko ivyaha bariko babegeka ko atari ivyaha bakoze, ni ivyaha bama bagerageza guhomeka ku muntu wese bakeneye gufunga. Ivyo navyo nta kindi kintu bizana nk'ineza ku gihugu atari gucafuza isura y'ubwo butegetsi.
Janvier Bigirimana akamenyesha kandi ko ababazwa no kubona uyu munsi abashikiriza amanza bo mu Burundi ari ibikoresho by'ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'ubu nyene mu mukurikire.
Twagomba kandi kuvuga yuko tubabara kubona ubutungane bw'u Burundi buguma bubi igikoresho gikoreshwa n'ubutegetsi bw'igitega n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mugihe ingingo ya 60 y'ibwizwa shingiro itegeka ubutungane guhagararira inyungu z'abanyagihugu ubwo butungane uno munsi ntibusiba gukoreshwa kugira ngo butoteze abahanira gatya kazi na muntu abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abanyagihugu baba bikeswe yuko ubwo butegetsi batabushigikiye tugasaba rero yuko baba bategetse u Burundi bwa bwo butungane yuko bukubita gashi bakarekura atakirinze gusabwa abo bahanira gatya kazi na muntu bariko bazira akazi kabo akazi kuburanira abafasoni abigeme n'abafakazi abana turazi yuko ubwo butegetsi naho ubwo raramwo butazoshobora kwerekana na gatoya yuko hari icaha abo barayi bafunzwe bakoze bisigura yuko ibyo bariko barazira ari ako kazi kabo tugasaba rero yuko iyo leta yukwemera abahanira bategezera mu muntu mu Burundi bagakora
murunari rw'abanyepolitike n'imigambwe itavuga rumwe na leta CFOR arusha baranegura iryo fungwa ry'abaharanira agateka kazi na muntu bakavuga ko ibikorwa bitandukanye cyane n'amajambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongoye urunani afata ko amajambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu arayo guhuma amaso makungu mu gihe hakorwa ibihushane mu gihugu kurikira
ico ni kimenyetso kiyongera ku bindi bimenyetso bya bisanzwe bihari yuko agateka kazi na muntu katubayijwe mu Burundi. Ofisi jambo mu Burundi nurya afise ivyavuga kandi biryohera ugutwi abategetsi ubwa mbere na mbere urwego rw'iperereza nigo rwabafashe. Icyo gipolisi cy'iperereza gikukira ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni kimenyetso rero cy'uko iby'umukuru w'igihugu yirirwa arasemerera avuga yuko Burundi ibintu bimeze neza yuko agateka kazi na muntu kubahirijwe ivyo ari binyoma. Nibyo arabivuga kugira ngo yiyeze u Burundi intwaro yo mu Burundi ishobore kumvigwa n'amakungu ariko nitwibagire yuko abaharanira agateka kazi na muntu harimwo benshi uno munsi bariko bakurikiranwa n'ubutegetsi bw'igitega babeshegwa yuko bamwe boba bagombye gutembagaza intwaro ariko turazi neza ko atari ivyo iciza muri ivyo nuko amakungu atabiha agaciro aho mbere n'ujejwe gukurikirana vy'agateka kazi na muntu mu Burundi uwo bita mu kinyamazuru rapporteur general yagiwe kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kwirabira ingene ibintu bimeze ejo rero ntahe niyafata ijambo kuko uno munsi nta jambo ifise ubutungane uratamikwa ijambo ry'ingingo butegerezwa gufata akaroro n'inkibi by'uyu mumenyesha makuru umufasoni Florian Irangabiye radio gicaniro apfunzwe kandi azira ubusa mbere uburoro nibwishi cyane twovuga kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD
tuandaye n'amakuru ajanye n'umutekano muke abasirikare bangana brigade nibo bariko barategurwa mu kibanza cyo kumudubugu ngo bazoje mu nteko z'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu gihugu cya Congo abo basirikare bakuwe mu makamba atandukanye harimo n'abahora bakorera mu ishamba rya Kibira mu ntara ya Cibitoke iyi akaba ari inkuru ya mugenzi wacu Bonfils Niyongere
abasirikare b'u Burundi bazorungikwa mu buseruko bw'igihugu cya Congo ihane intwaro rusange mu ntara ya Kivu yo mu buraruko nk'uko byumvikanywe mu nama y'abarongoye ibiro bya gisirikare by'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yabereye i Nairobi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri abasirikare bazobagizwe na brigade imwe irimo amabatayon arenga 3 amakuru atangwa n'amwe mu basirikare yemeza ko abasirikare batari bake mazurungikwa mu gihugu cya Congo bamaze gushika ku mudubugu muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza aho bakorera imyimenyerezo kugira bahabwe inyigisho zijanye n'ibikorwa bibarindiriye abasirikare bamaze kwegeranywa nk'uko ayo makuru abandanya bivuga na muri batayo ya 221 ya 422 ya 64 ya Timisi yaheruka kuva mu gihugu cya Somalia hamwe n'abasirikare bagera ku 200 bazova muri batayo police militaire hakaba hari n'abandi bitezwe ko bazova mu ikambi ya 411 yo mu Rumonge ikambi y'amajana 221 be ni y'amajana 422 bakaba abasirikare bazo baje bakuwe mu makomine y'amabayi na Bukinanyana aho bahora bakorera na cyane cyane mu ishamba cimeza rya Kibira. Abasirikare bamaze kwegeranywa bavuga ko batarabwirwa neza iyo bazoja n'ibikorwa bazoja gukora. Ivyo bikaba byagizwe ibanga kugira ngo ntihagire abahava biyonjorora ngo batoroke canke baronke izindi siguro zotuma batagenda muri ubwo butumwa. Icyo babwirwa gusa nuko ubwo butumwa bariko baritegurira butazoteba kandi ko ababuvuyemo ari bazoshika barungikwa mu baje kugarukana amahoro mu makungu haba mu rwego rwa Timis canke Minisika mu gihugu ca Central Africa. Abasirikare b'u Burundi bazoja ahitwa Sake kirorigwe na kicanga mu karere ka Masisi nkuko biri mu Rwanda ku rusoze n'inama y'abarongoye ibiro bya gisirikare bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abasirikare b'u Burundi n'imbore ya kure bari basanzwe ari mu gihugu ca Congo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko aho bivugwa n'abanyagihugu b'abanye Congo ko bavuga ko bagiye kugwanya imigwi yabitwaje ibirwanisho y'abarundi aho mu gihugu cha Congo. Kiretse itangazo risozera inama y'abarongoye ibiro bya gisirikare yabereye I Nairobi, igisirikare cy'u Burundi ntaco kiravuga ku bijanye n'imyiteguro canke irungikwa gizo nteko mu ntara ya Kivu yo mu buraruko.
Ariko ni Bonfils niyongere mu kanya turabandanya nayo twabateguriye.
Inzamba
mu gisata cy'umutekano muke hariya mu gihugu cya Tanzania, ikiziga cy'umugabo cyatowe kuri uyu wa gatanu mu ikambi irimo impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu cya Tanzania muri village y'umunani. Uyo muntu ngo bigaragara ko yanizwe impunzi zigasaba ko igipolisi cya Tanzania cokora amatohoza ahagije abamugandaguye bamenyekane yongere ahambanwe iteka. Inkuru tubaza Josephine Jones Munzimana.
Amakuru dukura mu ikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania avuga ko uwo mugabo yishwe yarafise nk'imyaka 35 ngo biboneka ko haheze iminsi ibiri cyangwa itatu agandaguwe. Ico kiziga catowe muri village y'umunani ku nkengera y'uruzi Ndoromo nkuko bimenyeshwa n'umwe mu mpunzi zaho induta.
Ntashobora kubyubaka ngo abwire igipolisi cyanke abandi batware kubera ko umuntu wa mbere babaza baca bafata bagafunga nabimwagereza kugira ngo babikure ko nuwo nyine ababivuza abantu babe bose babona ico kiziga baca bahunga. Cabonetse iruhande ya zone ya 12 village y'umunani ku nkengera z'uruzi Ndoromo.
Impunzi z'abarundi z'induta zigasaba ko igipolisi cya Tanzania cyo tangura amatohoza akwiye abishe uwo nyakwigendera bamenyekane yongera afubanwe iteka.
Dusaba rero ko abo bategetsi baja kuraba hanyuma bakagira amatohoza bakamenya uwo muntu uwo ari we ishamishe abawiwe bakamufubana iteka akareka gusangukira ku musozi.
Kadyo Inzamba agatika kawe twakuye icegera cy'userukira impunzi mu ikambi yanduta azwi ku izina rya Hose ariko telefone yiwe yari mu kibanza cya kure.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Mu gisata c'indero naho imyidogo ni myinshi mu bigisho n'abavyeyi barereye ku ishuri shingiro rya Muyebe ya kabishi muri komine Nyabihanga ni mu ntara ya Mwaro. Ni mu gihe havurwa ubusuma bw'ibitabo by'abanyeshuri hamwe n'ivyo abigisha basanzwe bifashisha mu gutegura ivyigwa. Ivyo bitabo bikaba vyibwe ku igenekezo rya 10 Ruhuhuma uno mwaka. Amakuru ava kuri iryo shure avuga ko hari uwikekwa kuba ari we yabinyuruje ariko bakagira amakenga ko ashobora kudahanwa kuko sanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi mutumba Muyebe. Ido ni Ido na Karine Dusabe.
Ivyo bitabo vyibwe firenga 10 vy'abanyeshure hamwe n'ibindi abigisha bifashisha mu gihe bariko barigisha. Ivyo bitabo bivugwa ko vyazimiye kwa 10 Ruhuhuma mwaka 2023. Amakuru dukura muri iyo komine havuga ko hari umwigisha yitwa Jean Bosco Nduwayezu uwo munsi yategetse umuzamu kutugara amashure. Ni nawo munsi ivyo bitabo bica bizimira. Umugenduzi w'amashure muri komine amaze kubimenya yategetse ko hakogwa icegeranyo kugira ngo uwagigwa n'ubwo busuma ahanwe.
Eshi n'ubwo busuma bw'ibitabo para byumvise hanyuma ugenduzi w'indero muri komine arategeka yuko haba amatohoza ndetse hanyuma bakoresha inama batabavyeka abigisha bose n'umuyobozi. Rero inama yarabaye kandi icegeranyo carashitse ariko amakenga rero ahantu hagaze nuko uwo biboneka yuko vyose vyaguye ko na cane cane ko ari we yatashe mu nyuma ari we yatanze igitego cyo kutugara amashure birazi biraboneka yuko ashobora kuba ari umuntu adashobora kanwa byoroshye ashobora no kuba yabikoze kugira ngo abyikore ko hanyuma berazi ubucuti bafitaniye n'umugendozi w'indero muri komine kuko asanzwe ari umugendozi w'indero muri komine ariko asanzwe ari nawe arongoye umuganga muri komine nawe asanzwe arongoye umuganga muri komine rero birumvikane yuko basanzwe bafitaniye ubucuti.
Abigisha hamwe n'ababyeyi barereye kuri iryo shuri shingiro rya Muyeyo ya kabiri bagasaba ko ibyo bitabo bitogenda amazi mayongo.
Twebwe rero nk'abasanzwe begereye cyane ubwo bugendozi tubona yuko ata kintu kinini kizokoreka, nta kintu na kimwe twiteze, ariko byosa neza ari hamwe ubutungane bwo kuri igikorwa cyarwo. Hanyuma uwo cyangwa kutaziranira agahanwa kubera ibitabo yanyoroje.
Si rya mbere ibitabo byibwa ku mashuri muri komine Nyabihanga. Umuyobozi w'ishuri shingiro rya Gisitiye yaravuzwe mu busuma bw'ibitabo bishika 40 yanyuruje bifatirwa mu gisagara cha Bujumbura bigiye kugurishwa. Ababyeyi bakaba basaba ko abakora ubwo busuma bohanwa by'akarorero kugira ngo bibere icigwa abandi. Twarondeye umuyobozi w'indero muri komine Maniratunga Leona kugira duhe umuco ku bigiye gukogwa kugira ibyo bitabo bisubire kuboneka ntiyitavye telefone.
Reka dushimire na Karine dusabe mu gusozera aya makuru mu bijanye n'ubutunzi. Haribonekeza ubukene bw'ibitoro vyo mu bwoko bwa essence mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu. Ibyo navyo bikaba byatumye haba ingaruka zifatiye kwiduzwa ry'ibiciro ku rugero rwo hejuru. Abanyagihugu bakaba bari baronse icizere mu gihe umuyobozi mukuru wa Regideso yaheruka kuvuga ko icyo kibazo catorewe umuti. Iyi ni inkuru tubaza Eddie Claude nini nahazwe.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko ikena ry'ibitoro cyane cyane byo mu bwoko bwa essence gibonekeza hirya no hino mu gihugu, nabo nyene ryabashikiriye ndetse n'inkurikizi zaryo zikaba zatanguye kwibonekeza mu buzima bwabo bwa misi yose, aho ibiciro byaba ibyo kuyunguruza canke ibindi bya nkenerwa nk'ibifungurwa byaduze igiciro ku rugero rubateye ubwoba. Abiyunguruza n'imodoka bahora bariha amafaranga ibihumbi 7 kuva mu ntara ya Kirundo baja Ingozi ubu bariha ibihumbi 10, eka n'ibiciro ku isoko naho nyene byaraduze cyane. Ikiro cy'ibiharagi bita Kirundo muri iki gihe cimbura cyahora kigurwa amafaranga 700 cyangwa 800 ubu kigeze ku bihumbi 3. Abanyagihugu bakavuga ko biteye ubwoba cyane. Eka n'igitoke cyahora kigurwa ibihumbi 4 canke 5 ubu kigeze ku bihumbi 12, nkuko amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Kirundo abandanya bivuga. Ibyo biruko mu gihe umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba ari nawe ajeje gukurikirana ijanye n'igitoro yari yamenyesheje muri iyi ndwi turimo ku ikibazo cy'igitoro cyatorewe umuti mu gihugu cyose kuva ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14. Umuyobozi wa Regideso akaba yari yavuze ko habaye akagorane gatoya ku buhinga ariko katorewe umuti. Ntiyagarukiye aho, yanavuze ko muri uku kwezi nyene hazoba hamaze kuboneka igitoro c'intega bizoza kizomara n'imiburiburi amezi 6. Ivyo navyo bikaba byari vyahaye icizera Abarundi n'ababa mu Burundi.
Urakoze Eddie Claude nini nahazwe nino ngaha duce dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Sinyere nije imbere nayabashikirije ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.